ihuriro rigira gatano ku gitegwa cy'icyayi gitabiriwe n'ibihugu nk'u Rwanda igihugu cya mbere muri Afrika gifite icyayi cy'akanovera Uburundi bugira kabiri kuri urwo rutonde rw'icyayi cy'akanovera muri Afrika Tanzania, Kenya, Uganda, Malawi, Ethiopia, Congo, Mozambique na Madagascar. Emmanuel Ndayiziga umuyobozi w'ubudandaji mu kigo cy'igihugu cyitaho icyayi mu Burundi OTB yizeye ko akunguko ari kanini kubegwa n'icyo gitegwa cy'icyayi muri ibyo bihugu
kandi n'akaryo ku bantu bose basanzwe barangura imirimo yo kurima yo guhingura no kudandaza icyayi bari ngaha bagahura bakumviriza abasanzwe babikoramwo babifitemo ubumenyi hanyuma bakavugana bakongera baganisha ibyo basanzwe bahinduwe nibyo icyayi cy'u Burundi ubu kirimwa ku rugero rw'amatone 12,000 ubwo rugero ntirurashimisha nicyo gituma nko muri hotebe twasanze yuko dukwiye kugira kubaka irindi hinguriro rikore yakorerwa imatana ya hotebe rigira gatandatu kugira ryongereze umwimbu tudandaze hanze haba amafaranga y'agaciro ashobore kuza mu gihugu ari menshi
aha niho umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema afatira mu guhamagarira abarimyi b'icyayi kucitaho kurusha
dusabye abarimyi b'icyayi kubandanya bitaho icyo gitegwa kandi bijukire no kujya mu makoperative kuko niyo nkingi y'iterambere y'igihugu ikindi naco nuko bovavanura n'ingendo mbi yo kurandura icyayi no kutagishiramo ifumbire cyo gituma usabye abajeje intwaro guhana bivuye inyuma umuntu wese azofatwa aranduye icyayi kuko ari ugusubiza inyuma iterambere ry'igihugu
ubu ikiro cy'icyayi kibisi cy'amababi akimara gusoromwa kigugwa amafaranga 280 y'amarundi ubwo rugero nibwo ruto ugereranije n'ingene mu bindi bihugu byitabyo nama bimeze abarimyi b'icyayi bo mu misozi miremire ya Mugamba Tora Jenda Mwaro na Muramvya bazi neza akamaro k'icyo gitegwa basaba ko icyo giciro cyo kwiyongera kugira ngo nabo bagwize umwimbo
aza nko ku 400 cyangwa 500 muri icyo gihe nibaza yuko abantu bogihurumbira ku kirima ari benshi mbere wanashaka n'amahinguriro agaca yiyongera
kigatuma kija niburi iburi nko ku mahera 300 cyangwa n'ayarenga
kuko urahemba umukozi hanyuma ukarihana angle hari n'igihuriye n'iyo ngurani yo credit ugasanga usigaranye ubusa
umwana arigiye ku ishuri ariyica tukaronka amafaranga tumutangira tugaheza tukagikorera neza tugaca turonka umwimbu
ubu nibwo buntungiye umuryango nibwo nico kimfasha kwigisha abana n'akarasiyo
ngiye cyane nateye no kwikira mfitiye akamaro gose abana bariga nkaheza nkabigisha kuri nyamahera nkuye mu cyayi
gose kubo mu Burundi igisata cy'abikorera utwabo ntikiratangura gushira imitayi myinshi mu cyayi mu gihe mu bindi bihugu byitavyo nama abikorera utwabo ari bo benshi ibituma haba ihiganwa mu kwitaho neza igitegwa cy'icyayi abarimye basaba ko leta yo kwemerera abikorera utwabo nabo
iyo bataronse ifumbire ku gihe bica bicuma umwimbu utiyongera kubera yuko hari ifumbire ikeba cyangwa ikabura abikorera utwabo baje mu gisata cy'icyayi baragiteza imbere kubera yuko ayo mayizini aragwira abakirima bakagwira hanyuma n'abaronka ubuzi bakagwira hanyuma urumve umwimbu ucuheza ukiyongera cyane rwose hanyuma uretse n'icyo harabaho ubuhiganwa mu gihe biba bitunganijwe neza inzego zose ziserukiwe ku buryo hatabamwo ibintu by'akajagari
ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe ry'ibyo bihugu East African Tea Trade Association byerekana ko Kenya aricyo gihugu cya mbere kirima icyayi cyinshi muri Afrika kikagira gatatu ku isi mu gihe ibihugu bibiri bya mbere ku isi ari Ubuhindi n'Ubushinwa iryo shyirahamwe East African Tea Trade Association ribandanya rivuga ko iki gice cya Afrika y'ubuseruko n'ihembe rya Afrika aricyo cimukamwo icyayi cyinshi muri Afrika amatoni arenga gato 5,546 ku mwaka icyo gitegwa cinjiza amadolari arenga miliyari 120 muri ako karere icyayi kigira kabiri inyuma y'ikawa mu bitegwa njabukamazi muri ibyo bihugu ndetse byihaye intumbero ko ku mwaka bija birahura mu ishyirahamwe ribihuza kugira ngo birabire hamwe ingene umwimbu wogenda urongerekana Pierre Clavier Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika.